VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze n'iryanyu muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Chukuruno wa chenda ukwezi kwa mbele kwa bibi na chumini ndgui. Mwristu ya chumini umunani mwrikume na jewe diani na hazwe ndongo ibigani rovziu no mganyo.
Tusangata watu kwa vuki, nono nga papanga karulewi wanji. Yano mjandaru mengamu chivituki. Baramura siri nguna kabili. Hanyuma, mama kami nguru zivuga yuku bachamu ngurukana mwikami. Kada tatungu ya rafisi. Nukufuga ya jareta, kajamamuri reta. Kukazubulero ndiko ndayere na sabareta anunoba.
Uyu. Numwe mumanyagi huko muri site ya Karurama ya gatatu mu ntara ya Cibitoke yavuga ko atakimenya mamuko yiwe bitewe n'ubuzima bw'impunzi yabayemwo imyaka itari mike. Iyo nkuru co kime nivuga ku manza zidindira mu masentare y'intara ya Bururi ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ku igipolisi ca Israel gitangaza ku muduga munini huzuye ku izina rya kamyo waraye ugonze umugwi w'abasirikare ba Israel mu gitero bavuga ko cari categuwe. Ico gitero cahitanye abasirikare bane gikomeretsa abandi 15 umwe muri bo akaba yarakomeretse cane. Umuvugizi w'igipolisi avugira ku radio yavuze ko cari gitero gikomeye c'iterabwoba. Abategetsi batangaza ko wagize ico gitero bace bamurasa baramwica. Abategetsi muri Palestina ya murantunga bavuga ko yari umunyagihugu yaba mu buseruko bwa Yerusalemu mu kigwati ca Jabal Mukaber hafi yaho ico gitero cabereye. Umushikiranganji mukuru wa Israel avuga ko hari amakuru yerekana ko uwo yagize ico gitero yarashigikiye umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Umukuru w'igihugu cha Nigeria Muhammadu Buhari yamenyesha ko leta yiwe itazohagarika ibikorwa vyayo vyo kubohoza bigeme bagifashwe imbohe n'abagwanyi ba Boko Haram. Ivyo Perezida Buhari yabimenyesheje ku munsi w'ejo aho hari harumanye iminsi 1000 abo bigeme banyurujwe. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Perezida wa Nigeria yashimye kandi inzego z'igihugu zijeje umutekano ku bikorwa zakoze vyo kubohoza bamwe muri abo bigeme bari bafashwe. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika igisata c'urimi rwa USA, Dr. Eman Shehu ajeje kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe riharanira ibohozwa ry'abo bigeme avuga ko uretse ibisagara bikuru vyo muri Nigeria habaye ukwibuka abigeme mu bisagara bitandukanye ku isi. Muri ivyo bisagara harimo New York na Washington zaha muri leta zumwe za Amerika. Muri make kandi nyuma yaho ibiro vy'iperereza vya leta zumwe za Amerika bisozereye amatohoza yemeza ku Burusiya bwivanze matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba, Perezida Barack Obama avuga ko atafashe nkama ingaruka ibihuha bishobora kugira ku matora kimwe n'uruhara ukwiba makuru ku vyuma vya ordinatere vyoshobora kugira ku ntwaro ya demokarasi mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa ngo ave ku butegetsi. Perezida wa leta zumwe za Amerika Barack Obama yabwiye ikinyamakuru co muri Amerika ABC mu ndwi iheze ko atafashe minenegwe amakuru yuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yoba yaratanze itegeko ryo guhungabanya amatora y'intwaro ya demokarasi muri Amerika kugira ngo Donald Trump atsinde Hillary Clinton umukandida bariko barahiganwa. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo vyacu muciye kuri rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi3@ radio yacu @voa.com na kuri rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe ingane za politike zagiye ziraduka mu gihugu cy'u Burundi zatumye abatari bake batizabo gutyo batakaza mamuko yabo. Ijwi rya Amerika no munsi ryashimye kugendera bamwe mu begeranirije muri site ya Karurama ya gatatu iri mu ntara ya Cibitoke kugira ngo batuyagire uko babayeho mu buzima bwabo bugizwe ahanini no gusega. Ivyinshi tubaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Ubuzima bwo kuba mu buhungiro imyaka myinshi bwatumye abanyagihugu bo muri site ya Karurama ya gatatu batakaza mamuko yabo. Ivyo vyavuye ahanini ko bamwe babuvukiyemwo abandi bahunga bakira abana bato. Ibintu vyunyuwe nuko benshi muri bo bahungutse ari impfuvyi. Ntibarandekura Simoni w'imyaka 44 avuga yuko urupfu rw'umuvyeyi wiwe rwatumye atamenya neza amamuko y'abavyeyi biwe kugira ngo ashobore kumenya aho amatongo yabo aherereye.
Cyo ndumuntu yahungutse mu bahungutse. Naje abanyamurenge bariko baturasa mu 1997 tuva muri Kongo mu Gwenena. Duhungutse rero duhungukira mu Rugombo. Iyo batubaje naho ku kibazo kijanye n'amatongo cyangwa amaparasera, dusanga ataho twavuki. None nka papa nka Karuru wiwanje, yari umujandarume ngamu cibituke. Baramurasa 72. Hanyuma mama kampi inkuru zivuga yuko bacha bingurukana mu ikambi, kandi atatongo yari afise. Nuko uvuga yajya leta akajya ama muri leta, zamvuze kahise kiwanje. Ariko kazuhuza. Kugeza ubu rero ndiko ndayerera saba leta hano noba.
None ntiyapfutse yavuka, ntimwari muzi yavuka papa wa.
Aho hantu bavuga ngo ni gitega mugaba nkaje sinari bwigere mponyora yuko nkaje ndumuhererize muri bene wacu.
Ku ruhande rw'abagifisa abavyeyi kandayishimiye Emmanueline w'imyaka 24 avuga ko yavukiye mu buhungiro mu gihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo atwiganira uko se yamwishuye amubajije itonga avuka ko
papa agenda imubajaje ambwira ngo nawo ngo yagiye acubyenge ngabona so yarapfuye ngo bahunganye na papa we ngaca mutamwikana washara nawe arakura aba uko nyene ari mfuje uko nyene
agarutse ntiyashoboye kumenya shikira rero majambo make.
Oya ni amenye iyo yavukiye yashitse nyina yerera uko nyene avuga ati ngiye mu gihugu cy'u Burundi gusa cy'amavukiro ntiyarazana ngiye guhitira.
None we nk'abana bawe nawe no munsi kuvuga yuko utazi neza na wamamuko yawe mu bijanye n'amatongo abana bawe bobo bizogenda gute uri kubaronderera gute ko mbona ufise uruvyara?
Munako ndi ko ndabarondera uko simbona hano ndi ko ndabarondera aho nabwo ati ndaronka naho ndi masha nk'incerasi umvuga ati ndarosonge nda guca amahera no guraga paracel umwana.
Inkurikizi z'ubu buzima n'ukubaho basega haba kubakuze cyo kimwe no kubana. Ngendana nayo Elize n'umwana yiga mu mwaka wa gatatu w'amashure y'intango atubwira ko asohotse ishure acaja gusega.
Nari ku ishure cafata kagunira enda gusega byo turarira.
Ubisega he?
Aha mu mihana kuri sisi cyangwa iyo mu misozi.
None uhora ubironka uronka ibingana gute?
Ari gihendonga naho tubura.
Iyo mubuze bica bigenda gute?
Iyo tubuze turararinza.
Mama nawe abari he?
Mama hari gagenda kurondera kazi akabujije nje tujya kirusedze.
Murima mama wa ntarima?
Oya murima baduhaye.
Nubwo aba bana bavuga ko basega bakaronka, bamwe baravuga ko bahura n'ingorane zitandukanye bagahakwa kwasiga ubuzima. Aha ni mu gihe bishika bagakubitwa nabo mu mihana bagiye gusegamwo canke bakagwana hagati yabo nkuko babivuga. Bamwe mu bavyeyi babo bariyemerera ko aribo babarungika gusega.
Mpere yiwanje abana biwanje nibo baza gusega. Batagiye gusega sindo nk'icyonje.
Natwe turabarungika kweri kwa gakwiba kuko turaraba ukuntu yibafashe igisuma bari gukubita no mu mpimbe kikajayo ako ko barungika kwiba tutwa tubarungika gusega.
Intandaro y'uku gusega ababanyagihugu bavuga ko ari kubura amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo. Iryo kena ry'amatongo kandi bavuga ko ryasongerewe isibe no kubura aho bacingero bivuye ku ruzuba rwahitiye rwaka rugashira mu nzara n'abari bafise aho barima. Kubijanye no kuronswa amatongo yabo bwite, musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko ari kibazo kigoye kuko komine ya Kenye na cane cane ko bose batavuka muri yo komine.
Kibazo c'amatongo ni ngorane kuko ntidushaka kuronka aho dukora amatongo. Abo benshi bameze uko n'abantu bagiye barava mu zindi ntara. Iyo abavyari bikunze ngo basubire mu ntara bagiye baravamo, hanyuma ibyo bibazo bigatorerwa umuti kumbure mu ntara bagiye baravamo.
Abanyagihugu bo muri site ya Karurama ya gatatu bagizwe n'abahutu, abatutsi n'abatwa. Bamwe bavuga ko bahegeranirijwe n'abajeje intwaro bavuye mu bihugu bitandukanye bari barahungiyemwo, abandi ko bahaje kubera ari bantu aho nikora. Munara Chibitoke, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse hagataho ishamwe gita ineza y'abana soje paye riratera ivyatsi yongetse yo gusegesha abana mwumvise gwiriye muri yo site ya Karurama mu kiganiro David Ninganza arongewe soje paye ahaye ijwi rya Amerika hamagarira leta y'u Burundi kwitaho kuruta abanyagihugu begeranijwe mu ntara zitandukanye bahunga intambara kugira ngo ico kibazo gisezeregwe tumukurikire.
David Ninganza ndabaramukije.
Waramuse neza cyane.
Hari abavyeyi batuma abana babo gusega mwebwe ivyo muvuga kwiki?
Urumva yuko byikuri baba bamaze guta umurongo w'umuvyeyi kuko umwana si wabesha abavyeyi akiri umwana muto. Abavyeyi ni wabesha umwana kugira kure azashike mu bigero hanyuma abone kubatunga bageze mu zabukuru.
Mu gihe umuvyeyi yavuga yuko akenye adashoboye kumubeshaho naho.
Erega ibyo kuvuga ngo barakenye ngire ndaguhe kategori y'abantu nemera muri iki gihugu baba mu bukene bakigumya bagakora kandi nabatwa. Kubera iki abatwa mu ibarabara dusanga abantu babatwa. Kugira abatwa ari amatongo bafise gusumba abandi. Aragenda akagusaba igikogwa akagukorera ukamuhemba akagenda akagaburira abana biyo.
Tukovuga rero ko gusega bishobora kuba biri mu migenzo y'abantu bamwe bamwe.
Vyukuri gusega biri mu migenzo y'abantu bamwe bamwe. Wagomba rero aha ndashikana kure ntabwo ndumunyamashakubiri afatiye ku ntara canke ku ma region. Ariko nagomba kumenyesha yuko bivana kamere atari keza kahantu abantu batuye. Hari intara canke igice kanaka dushobora kubona umuntu azeka. Kandi inibisubira katabakene bariyo. Kubera iki? Nahaja gusega nta umuha. Kiretse ko bace bamukengera bakamusuzugura kandi bakamubwira bati nyabunura igito. Ringo ndaguha akazi ndaguhembe hanyuma naho ubone kuje gutunga abana bawe. Rero muri cyo yuko bazi bimeze ukaba abantu, ntibako ngo baje gusega, aho kuje gusega aje gusaba igikogwa.
Abanyagihugu bo muri site Karurama baravuga ko atamatongo bafise iyo kurimamo kandi yuko ibyo bibatuma baba mu buzima bwo gusega bivuye ku ntambara yagira ba mu gihugu bakaja mu buhungiro. Ubu rero baragarutse abana babo babaye mu buzima bwo gusega cyo kimwe n'abavyeyi babo. Ngo ruhererekane ko gusega twovuga yuko nago ari go rwababaye ko
barya abantu rero nibaza ko ama leta yagiye arabaho atabitunganije neza kuko abahungutse si vyiza kucubashira hamwe gusa waterezo kubashira mu mihingo myinshi kugira bo nyene baze baregerana n'abantu kandi bayibiyumvemwo babahakazi abone no kugura amatongo yabo bashaka. Ndaguha karoro none ibigwati ntubibona none ibigwati wiyumvira ikigwati kirimo abantu bahungutse none uzobaha ibyo barye gushika ryari none baraba muri zanzu bazirye bagirede mugabo hategerezwa kuba imihana 10 ngaho yindi mihana mu yindi zone yindi mihana mu yindi komine bagasanza ugacusanga bashoboye kubaho. Rero icyo ni cya mbere jewe mbona cabaye kwintambamye.
Abana bavuka mu miryango ikenye barafise ingene bashobora gukingirwa kugira ngo ntibabe muri ubwo buzima bwo gusega.
Ubushikira nganji bwo gushigikirana bufise inzego gushika mu ikomine. Gushika mbere no ku mutumba aho bitwa abasepeye. Yerega leta nivyijwe ubuzima bw'abanyagihugu. Abo bana barimwo. Uyu munsi woje kuraba muri rwa budgetaire. Niki bategekanya kuri bajya abana bo mwibarabara. Yerega niho tubihera kugira tubone ko leta baye sensible. Mbega bo batabikoze kuko abashikira nganji batavuze ko bavise ingorane z'abana basega bakenye bari mwibarabara. Bo batabikoze kuko abo bashikira nganji bataronse amaraporo akwiye kuko abakozi babo bashika ku nzego zo hasi batatanze raporo uko bikwiye canke nita itabivaje nkama kandi byategerezwa kuba kwiyo tegeko nagomba gusaba abo bose bajejwe uruhara rw'abana uruhara rw'imibano mu nama nshinga mateka baze batumire abo bashikira nganje bababatse bati mbega mutegekanye iki kugira aba bana bareke guseka.
David Ninganza turabakengurukiye.
Ndabakengurukiye cyane gose ndabakengurukiye by'umwihariko kuko ikiganiro mugize ni ciza kuko abo bana biragaragara yuko bakeneye abantu babitaho nkamwe nkuko murakoze cyane.
Turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara tugira tubandanirize mu ntara ya Bururi ivugwamwo idindira ry'imanza ritegwa na mikoro make y'amasentare atandukanye ivyinshi kuri nonkuru tubibaza Lan Yves Irankunda akoreje rya Amerika i Bururi.
Amakuru dukura muri sentare nkuru ya Bururi yemeza ko ibice bigera kuri 75% vy'imanza iyo sentare yakira bifatiye ku matati y'amatongo. Bamwe mu banyagihugu begwa nayo matati bayaze n'ijwi rya Amerika bakavuga ko ingingo zavuye mu rubanza zishigwa mu ngiro zaratevye gucyo bigatuma matati aburutavanako. Uyu numwe muri bo dusanze ku mutumba Gitandu wa komine Matana.
Ukuri usimbuzimanza mubana kera kuja mu ngiro kuri birahari
ugasanga nkiyo zitevye bice bizana isuka kibi mu bana
birabandanya bigumaho ko umuntu nta mutekano ubuhari turabituranya bakadushira mu ngiro babigombe mugabo twumva ko turabihutisha
nkiyo rutevye mwebwe muca mubona ko ari ngorane kuri mwebwe
sibari ngorane nyine
igisata cy'ubutungane gitunga urutoke bwo kuba inkomoko yidindira yizo manza ntigihakana ivyagirije zimwe musiguro zitangwa ku gituma iryo dindira na mikoro make ya sentare zitangwa na Emmanuel Ndikuriyo umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi.
Ntibyoroha cyane kubera uburyo n'abakozi usanga kenshi haraho baba bafise abariko arabitura benshi ngaha nyene tutabashikiraho mu kiringo bashaka tukazikurikiza buhoro buhoro uko dushoboye.
Mu gihe bamwe mu banyagihugu twayadze batubwiye ko bishika rimwe na rimwe bakemera kurihira abacamanza amafaranga yo kuyunguruza kugira ngo imanza zabo zinyarutse gushigwa mu ngiro, abegwa nayo matati basaba leta kwiga ikibazo cyo kuza irunguruza abacamanza byoroshe, kuko uko kuyungururiza abacamanza bituma icyizere cyo gutunganirizwa atakarenganyo kigabanuka. Uyu numwe mu badashigikiye ko abanyagihugu boza bariyungururiza abacamanza atashimye kutubwira izina giwe
kubera bari barandiye umutima jewe aciye ndambirwa ntandabihebize ko pino bunda zijyamanye ngaho ntitwabaye tukiburanaka ngaho naciye mpeba kubera byari byabaye birebe naje narushe mu mutwe ntandabihebize.
Muri sentare bamirira kure ivyo vyuko bishika bakunguruzwa nabo bagiye gutunganiriza bibutsa ko bitemewe n'amategeko. Mu gihe umuntu umwe yamenyekanye kuba yarishwe umwaka uheze muri komine ya Mugamba azira injyane z'amatongo, buramatari w'intara ya Bururi Christian Murunziza avuga ikigiye gukogwa kugira ngo ayo matati agabanuke.
Umuntu wese afite itongo aryandikishe muri leta bamenye hanyuma naho yoba ngo babana atamworohereza ari nacyo gituma turiko turarondera ko abatarinjira mu bintu by'amatati y'ukubura bazorondera izo mpapuro, abatabishoboye turiko turarondera bagira neza bagiye kuzobafasha ngo baje gutunganiriza abantu kuko niho hava amatati menshi.
Menyeshe ko ikibazo cy'idindira ry'imanza n'icuka kibi kibarizwa mu makomine yose uko ari atandatu agize intara ya Bururi. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nuko rero bunaho dutandukire ayavugwa mu makambi, duhereye mu kambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tubabwira ko abanyeshure bahungiye muri iyo kambi bari mu ishamwe ryitwa ARB rihurikiyemo incabwenge z'abanyeshure bahungiye ngaho basaba igisata ca UNITWITA y'impunzi RCR kubaronsa imfashanyo kugira ngo bashobore kubandanya amashure yabo ya kaminuza. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye inkuru ndende.
Ishiramwe rya ARB rigizwe n'icyabwenge 300 zose zize abarigize batangaza yuko bugarijwe n'ibibazo byo kubura uburyo bwo komeza za kaminuza. Nubwo ari intego bagenda bihaza gushakira umuti ibibazo bagenda bahura nabyo mu nkambi yo mu Rusenda. Uyu nini ntazo Marie Charles, umuyobozi wa ARB Association des Intellectuels Réfugiés Burundais, wahoze yiga muri kaminuza y'u Burundi campus ya Mutanga, usaba bagira neza barimo hase ko babafasha gushira mu bikorwa intego z'iryo shirahamwe.
Iri shirahamwe ryacu rigerageza kurondera ukuntu haseri yofata ibibazo mu minwe bihanze inkambi, cyane cyane nk'ibibazo bijanye no kwigisha amashuri ya kaminuza abahoze biga muri amashuri n'abaheje amashuri mbere, tukagira n'imigambi yo kwigisha abapapa n'abamama batazi gusoma no kwandika, guharura, kwandika no gusoma mu rurimi rwacu rwa kavukire rw'Ikirundi.
Izo gahunda umupanga kuzazigiraho gute?
Ni ukuvuga twebwe ko tugomba kuzozishikako, turagerageza tukazuma dusaba tudodora mu matanga buryo kugira ngo umunsi tuzoronke umuntu ashobora kudufasha duhabe dushire ya migambi yose twiyemeje mungiro.
Sinda yeba Emmanuel wahoze yiga muri kaminuza Espoir d'Afrique nawe ahamya avuga yuko mu nkambi yo mu Rusenda hari umubare munini wabacikije za kaminuza baba bifuza gukomeza amasomo ariko bakagira imbogamizi za mikoro make.
Ubisanzwe ubuzima ntibuhagaze neza, abantu barabura ibyo bakora kandi bari bakeneye kuba bokora bakiteza imbere, na cyane cyane umuntu akiteza imbere yongereza ubumenyi.
Ibibazo cyane mukunze guhura nabyo ni ibihe nkamwe?
Ibibazo duhura nabyo harimo ubukene. Ubukene nibwo tubona bubuhanze abanyeshuri bo muri kaminuza, hanyuma muri rusangi munabona ko ubuzima bwo mu nkambi nabwo ntibuba bworoshye.
Mwari giye mwanga utuzi mwebwe kubera mu mwari
ubuzi. Hariho abantu bagiye bariga imyuga itandukanye barifuza kuba bogira bagakora utwo tuzi, cyane cyane n'ashyira ashobora gufasha ari utuzi tuba tworoshye bashobora guhereza abantu bakaba bodukora, ariko usanga kenshi baduhereza nk'abakongomani abarundi bakatubura.
Kutwe tuzi hase namwe mwakwifuza abantu twiha abakongomani
mbo tuzi hashyira yohereza abarundi ari nk'ibintu ari ubuzi bworoshye gukurikirana nk'ibi bintu babijanye n'isuku nko mu nkambi cyangwa n'ibindi bintu tubona ko umuntu n'icabwenge ashobora gukora arashobora kumuhereza ubuzi buto buto bwo mu nkambi, kuko ahanini usanga bukora abakongomani. Hashyira dusaba ko yo tugwiriza ibintu tubuzi, na cyane cyane ifashe abanyeshuri bahora biga muri za kaminuza babandanye baronke ukuntu bo kwiga, kuko tubona ko bisa nk'uko byarazitanye nta nyishu tubona itomo bari kwaraduhereza.
Ishiramwe rya ARB rimaze umwaka rishinzwe mu nkambi yo mu Rusenda, rikaba rivugira n'abahoze biga imyuga mu gihugu cy'u Burundi ariko babuze aho bayigira mu Rusenda.
Abize imyuga mu bisanzwe babayeho nabi, kuko ushiko no munsi nta akwinimwe barigera baronka, kuko niyo baba barahunze nk'umuntu yahoze ari umufundi akora nk'amamodoka yahunze ibikoresho byo muri garaje nk'abyo yahunganye. Ni ukuvuga byasaba yuko hase ishobora gufasha abo bantu kugira ngo bashobore kwiteranya bakore utugaraji batangure gukora ya myuga yabo bwa buzima bwabo bandanye kugenda neza.
Vedasengabujwe rya Amerika mu Rusenda.
Tukivuga ivyindero makambi yahungiyemwo abarundi, twabwira ko hari umwiheburo mu bavyeyi n'abana b'abanyeshuri n'abanyeshure bahungiye na Kivare muri Uganda. Abana babo baracajuragirika ntibariko bariga, n'ubu ikibazo nyamukuru akaba ari ururimi nk'uko muvyumva muri no nkuru umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo.
Imyaka iri kwiregereza ibiri kuva abarundi batanguye guhungira mu gihugu cya Uganda, ariko abana bariko bariga kugeza ubu n'inkehwa kubera ururimi abana basanga babwirizwa kumanurwa amashuri.
Twe kungona dufise kuserekeye impunzi zahano na Kifari ku bintu by'amashuri, nuko dushaka kwiga muri ino systeme ya francophone twahora twigamo mu Burundi, kuko nk'ubu uje hano na Kifari dufate wahora wiga nko mu w'icumi na kabiri mu w'icumi na rimwe usanga bariko baragusubitse inyuma ngo utangure nko mu munani canke mu wicenda aho nta naho baguha ko ino systeme anglophone yabo. Nk'abakobwa bo dufate nk'uwe ahora yiga nko mu w'icumi na rimwe ajino usanga bamushitse nko mu w'indwi, kuko nk'ibintu by'indimi bobo ntibabyumva na gatoya, nawe akaraba imyaka afise ukaca usanga ariko aragira amashuri ayataye kubera izo ngorane. Kandi nk'ubu mudufashije mukadushikira imbere tukaronka nk'iyo shuri twiga iyo sisiteme y'iwacu byofasha nyine kugira tubandanye amashuri natwe nk'abandi, kuko ino biratubabaza cyane kuko kubona twarahunze kuko usanga amashuri wari ifise uyaciriye hagati kandi warashaka yuko nawe babandanye.
Ugukorwa amashuri rero abenshi mu banyeshuri ntibabyihanganira cyane cyane mu bigeme, ibyo rero nababyeyi barabishingira intahe.
Ikibazo tufise twebwe impunzi z'abarundi ziri ngahe na Kivari nta mashuri y'abana hari, abana baca obligé yo kwiga muri systeme y'icongereza kandi bahora mu gifaransa, n'uwuje yarahejeje wa gatandatu aba obligé yuko bamusubiza mu wa kabiri kugira aduga zinakongereza na gakeye, waje usanga imyaka ni myinshi biramugora biba bigoye cyane. Hanyuma naho muri segondere ugasanga wari muri cumi na kabiri bamubwira ko asubira mu y'umunani, benshi bagaca baraye imyaka bafise bakabiheba.
Twebwe ku kibazo cy'abana bacu bashoboye gushika ngaha mu Buganda bari muri sisiteme ya francophone, bashitse ngaha baciye baje muri sisiteme ya anglophone, kandi icyo cyatumye abana baca banka amashuri kubera bagiye kwiga basanga badahuza n'abigisha babo ururimi, kandi abana bamaze gusubira inyuma ishuri nk'umwana avuye mu yaga gatanu akaja mu wa mbere birumvikana cyane ko ategezwe guca yanka amashure kubera bari kuyigana n'abana bato cyane kuri we kandi n'ubundi bitasigura ko ashika amenya kubera ugururima atabayumva
ababyeyi rero babona ko ubukiriro bw'abana babo ari uko boronswa amashure bigamo mu rurimi rw'igifaransa basaba imfashanyo y'ishyirahamwe Maison Shalom.
Twasaba rero nk'ama ONG turumva nka za Maison Shalom zirabe ko zoza kudufashiriza abana kugira bagume muri systeme y'igifaransa bahoramo, kuko nk'ubu duhungutse uca usanga umwana waramudestabilije, yagiye mu Cyongereza arasubiye inyuma yamenyereye Icyongereza, bishitse tugataha asubiye muri ya systeme y'igifaransa, none azoca asubira inyuma aho yahora cyangwa bizogenda gute? Mudusabire kweri Maison Shalom n'abandi bose babishoboye baraba ukuntu abana b'abarundi bahungiye na Kivare nabo bogira droit education.
Rero kuco tubona tworonka nk'imfashanyo kuri twebwe ni ukuvuga ko abana boronka aho bashobora kwiga muri systeme y'igifaransa, hanyuma bagasubira mu mashuri bategerezwa kwiga ko, hanyuma agashobora kubona yuko icigwa ariko bariga bahuza n'umwigisha byo bafasha cyane.
Emery Imana jeje igisata cyo kumenyesha makuru muri Maison Shalom avuga ko muri kino gihe batararonka uburyo bwo gukorera mu gihugu cya Uganda, naho nyine avuga ko icyifuzo cyabo cyari uko bogwana k'abana bose b'abarundi iyo bahungiye hose. Umwe mu bigisha rero umurundi yagize amahirwe agakorera mu by'indero mu ikambi ya Nakivara avuga ko ishyirahamwe rijeje gutunganya indero mu kambi ryagaragaje gushinga abigisha bashobora gufasha abigisha b'Abaganda n'abana bava mu bihugu bivuga igifaransa kumvikana.
Mwami Nakivare education itunganijwe na ONG bita Wendo Trust Uganda, niyo ireba ibintu by'amashuri. Hanyuma kubera ko urana impunzi ziza ziva mu bihugu bitandukanye, nje tuma bafashe bararukriti abona twita aba initiative teachers. Kuba aba initiative teachers bakora nk'aba volontaire kandi bava mu bihugu bitandukanye, hari abakongomani, hari abarundi, hariho n'abanyarwanda. Bo no kuvuga bakora nk'aba interpreter. Hanyuma iyo umwarimu ariko arigisha nk'ikintu ugasanga nk'umwana hariho ibintu adashobora gutahura, kuvuga umwe abarimu nico tuba tuhari kugira ngo ashobore kugira kubinterpreta ibyo bintu baba batumva. Hanyuma nyine nabo bita initiative teachers, nyine nabo nyine barashobora kandi akagira iki bakigisha igifaransa n'igiswahili kugira ngo abana ni basubiri wabo batazaza kumenya igifaransa bazo baza afite bona quelque notion noye.
Rero Semyo Ngabo inakivare muri Uganda kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo, ikiganiro wanyu mu ntara cy'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu igihe cy'isaha indwi zuzuye ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Ikiganiro rero cita kukungene mubayeho ngaho iwanyu mu ntara zigize Burundi co kimwe no makambi atandukanye y'impunzi. Izo nkambi ni Mahama mu ntara y'Ubuseruko mu Rwanda, Rusenda mu ntara ya Kivuyu, Manuko, Ndutana, Nyarugusu mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania, na Nakivala mu Manuko bushira urengero bw'igihugu ca Uganda. Mushaka kuba mufise amakuru mushaka kudusabikaniriza haba ngaho mu ntara canke makambi atandukanye, aka email kacu ni radio yacu @gmail.com. sivyo gusa, mu kiganiro wanyu mu ntara turanabwira kandi ubuzima bwabo mufata nk'intwari mu kibano, tukongera tukanabayagira ku ngwara zitandukanye zibasonga. Hari cyo rero mufise mutuyagira muzoce kuri ako kaderese ariko radio yacu @gmail.com. mukanya turaza gusozera ariko babanze batumirire amate n'aka karirimbo Aquila Records. Oh, did he keep on in a I did tell you, yeah. Nuko nchuti rero bakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara nino ngaha kirangira ariko imbere yuko dusezerana tubanze tubararikira ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika nko kugeheca isaha 10 masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muraza gukurikirana ikiganiro muri isanga naho guhereza 12 turaza kubashikiriza makuru yibanda cane ku Burundi mugire umusi mwiza mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.